umunezero ku barundi aho twakira abarundi bene bacu bahungiye mu mahanga cyane cyane tukaba twishimye kuko abo ariko batahuka nuko babonye ko harimo n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twahaye ikaze nkuko duha ikaze abandi barundi bose batahuka mu gihugu cyacu cy'amavukiro.
Abanyapolitiki bariko batahuka ariko barasaba ko hoba ibiganiro hagati ya Leta y'u Burundi eka nabo kugira ngo umutekano wabo ube ucungerewe. Ibyo bintu Leta y'u Burundi izobikora?
Icyo tubwira ni uko twebwe abarundi batahutse batahuka kubera amahoro n'umutekano yabonetse, cyane cyane bagatahuka kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro. Sinibaza yuko Leta y'u Burundi izoja mu biganiro cyangwa inyuze mu biganiro kugira ngo aba n'abandi batahuke. Tubasaba yuko butahuka hanyuma hari icyo bafise babaza cyanke akaryangamuhogo Leta ikazobaha ibiganiro nk'uko iha ibiganiro abandi barundi bose, abanyamuryango cyanke abanyamadini bandi. Twebwe rero abarundi bose tubafata cyo kimwe, nta murundi asumba uwundi, nuko ari naka cyanke avuye hanaka.
Ivyo biganiro muzo baha bizoba muzo bibaha ku giti cy'umunyapolitiki umwe cyanke kurunani bagize cyanke ku mashyirahamwe yabo?
Ubwa mbere twebwe dufata abarundi batahutse. Bo muri abo barundi batahutse bashobora kuba bava mu mihingo myinshi cyangwa mu mashyirahamwe atandukanye. Twebwe muri rusange tubafata yuko ari abarundi batahutse nk'uko abandi bose barundi baba batahuka.
Muri iki gihe nyine hariho abandi barundi bagize umuhari MAP Burundi Buhire basaba inama mpuzabakungirije umutekano eka kuremera Leta y'u Burundi kugira ngo yageze kuri amatora cyanke yasibishe. Eka abo barundi barasaba kandi kohorungikwa inteko mu Burundi akamukatiwe n'abo barundi mu kavuga kwiki.
Bo twebwe abasaba ibi cyanke ibindi turazi ko basabye byinshi. Icyo twamenyesha nka Leta twebwe ni uko amatora tuyategura ukuri kwanyu, kandi tukaba twayateguye n'uburyo bw'iwacu. Twebwe tusaba uwifuza kujya amatora ko yaza amatora. Ibyo bya naka cyanke naka turabizi ko babigira. Twebwe uko twabiteguye niko bizogenda. Hanyuma uwifuza yuko tujana mu rugo rubanza ni karibu tujane, mugabo ntihagiriza kutubwira canke ibi canke ibindi kuko azoba ariko adusubiza inyuma mu mugambi turimo. Amategura amatora azoba uko semi yabitunganije kandi niko Leta tubyumva. Utashobora kubyumva uko nuko ataritegura. Umaze kubyumva uko naze tuje amatora atangwana.
Hari yino muri kigihe kandi urunani rw'abashikirizwa manza bandikiye sentare mpuzamakungu ihana ibyaha CPI isaba ko iyo sentare isohora imitahe gufata abarundi bavuga ko batyojeje agateka kazi na muntu k'abarundi. Ivyo vyasabwe n'abo barundi bahurikiye mu runani rw'abashingwa manza bobo mu bivuga kwiki muri Leta y'u Burundi?
Nabona vyavuga kuko bayivuze kuva kera. Ibyo ni abandi bifuza yuko tuja mu ngorane nk'uko tubitiye, mugabo twebwe ibyo bamwe bavuga bazokwama bavuga kandi twebwe tubanayadukora gusa nta kintu. Ikiguru twebwe ni uko tubungabunga amahoro n'umutekano kandi abenegihugu baba mu mahoro n'umutekano nta kindi. Ibyo vyo kudukangisha ngo abazofatwa bazogira gute twabimenyereye, twebwe nuko atacu twiyagiriza. Rero abo rero abatwiyagiriza batwagiriza twebwe reka dukore abarundi, hanyuma abo bandi bazokora ibyabo twe twakoreye abarundi nta kindi.
Ikibazo cya nyuma vice perezida mbere w'Urundi hari mu iki gihe amakuru avuga ko abanywanyi b'umuhari FNL batotezwa hirya no hino eka inyubakwa zabo z'umugambwe zigasamburwa zigakorerwa n'ayandi mabi abatetsi b'Urundi. Ingingo ariko arafata kugira ibyo bintu bihagarare n'izi.
Twebwe wa mbere uno munsi turashima ikiyuka cya politiki kiri mu gihugu naho hatabura kuko nta mwongo uba urifata ibidahizwe. Hariho agaca nk'akandi kagakacira, mugabo muri rusange turabona yuko abarundi biteguye amatora neza kandi biteguye kwihanganirana atangorane. Abagira amakosa Leta abashije umutekano barabahana. Tukaba twifuza yuko tushimiye abenegihugu, tugashimira imigambwe ingene iriko irakora kugira ngo yunganishe bose, kuko amatora ntashobora kuba nyendamubano y'injyane mu gihugu cyacu Burundi. Icyo rero turashimira abenegihugu, turashimira abanyamigambwe, natwe tugasaba inzego zibijejwe ko zijya hagati zijya zicunganize abarundi bose atangunze.
Vice Perezida wa mbere w'Burundi Gaston Sidibwo, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Turashimira twebwe, murakoze.